inshuti z'ijwi rya Amerika kubera ibihe bitameze neza by'urubura n'ubukonje bukabije hani Washington DC ntabwo tubashije kubagezaho ikiganiro muri isanga nk'uko bisanzwe. Mutwihanganire, ikiganiro gikurikira ni cyahise. Murabyumva rero nta telefone twakira. Twongeye kubisegura.
Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ni Edith Rwema ubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga hano muri studio ya 7 i Washington DC. Abagize leta n'abatavuga rumwe nayo mu Burundi bakomeje kutavuga rumwe ku bibazo bitandukanye bivugwa muri icyo gihugu, birimo ibirego ku bwicanyi, gufata abagore ku ngufu n'icyifuzo cy'uko ingabo mpuzamahanga zakoherezwa mu gihugu cy'u Burundi. Ikiganiro cya none kiragaruka kuri bimwe muri ibyo bitavugwaho rumwe. Mu gice cya mbere cy'iki kiganiro turavugana na Bwana Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru mu by'itumanaho mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ubwo yari mu ruzinduko hano i Washington DC, Bwana Nyamitwe yasuye Ijwi rya Amerika maze agirana ibiganiro bitandukanye birimo n'ikiganiro mpaka yagiranye na Madame Karine Kaneza uhagarariye ishyirahamwe riharanira inyungu z'abakobwa n'abagore, ikiganiro cyitwa Straight Talk Africa cyo kuri radio Ijwi rya Amerika. Nyuma y'icyo kiganiro Bwana Nyamitwe yagiranye ikindi kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Reka mukanya turabareka mukurikirane icyo kiganiro, nyuma yacyo turaza guha ijambo Madame Karine Kaneza nawe agira icyo avuga ku byo Bwana Nyamitwe yaramaze kuvuga. Mbere na mbere reka duhere ku kiganiro Bwana Nyamitwe yagiranye na mugenzi wanjye Frederic Nkundikije.
Mushyanahe uri Nyamitwe, umuhanuzi mukuru mu biro kwa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, murakoze cyane rwose ku kanya mutowe kugira ngo tuganire. Karibu i Washington.
Nanje ndabashimiye nkaba ndiko ndaramutsa abatwumviriza, nongera ndabifuriza n'umwaka mwiza.
Umwaka mwiza twese
kuko twaherukana kera.
Yego, agomba dutangure ku bibazo bihambaye cyane rwose muri iki gihe. Haravugwa ubwicanyi bukabije, hariho raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu eka itangaza ko hari abantu basigaye bahambwa mu binogo bimwe, bashingurwa mu binogo bimwe. Iyo raporo kandi ivuga ko hariho n'abakenyezi bafatwa ku nguvu. Iyo raporo mu bivuga ku iki? Ibyo bintu bikorwa n'abandi?
Icya mbere, iyo habonetse raporo nk'iyo, leta y'u Burundi ntibifata minenegwe, yifata nk'inkama ikagerageza gutohoza. Hariho umugwi washinzwe n'umushikirizamanza mukuru kugira ngo ushobore gutohoza, tumenye yuko izo nkuru zoba arizo cyangwa zoba atarizo, izo z'uko abantu babahambwe hamwe. Murazi yuko bitari mu karanga k'Abarundi, turubaha kirema muntu yaba muzima cyanke yaba yitavye yitavye Imana. Ibijanye n'abagore bafatwa ku nguvu, murazi neza yuko no mu mico y'Abarundi naho nyene icyo ni icyaha gikomeye, ariko inzego z'umutekano mu Burundi zararonse akaryo kukubeshuza ko ibyo bivuga uko bivugwa atari byo. Jewe njemva mu Burundi, nivyo nawo uvuga ngo ugufata abagore ku nguvu ntivyo babihari. Nawo uvuga yuko bidahari muri Amerika, nawo uvuga ko bidahari mu bindi bihugu byose ni Buraya twama twabyumvise. Ariko ibyo byo gufata ngo kivunga ngo abagore ku nguvu ku mwanya ku mwanya ngo bafatwe n'abapolisi, ibyo ndibaza yuko ari kimwe muri bya bindi bimaze iminsi bagerageza kubesha kugira ngo
imvozo bari zihe mu gihe ho bari abantu bashaka kubesha bafashe ibirego nk'ivyo bihambaye cyane rwose bakashira ku Burundi.
Narabonye umwigeme yafashwe ku nguvu mbere aca aranicwa by'agashinyaguro, ariko muri ayo mashyirahamwe akomakomeye nta n'umwe yigeze agira n'icyo bivuze ko nta namenye amakuru ahubwo bakomakomeye bavuze ngo bagire icyo bivuze ko bose barihoreye. Umuryango wiwe uri mfumbereje, ariko n'umwigeme yari mu mugambwe mu butegetsi, umwigeme yari mu mugwi mbonerakure. Dusura kumva ivyo biciye ku radio ya Faransa aho bavuga yuko hariho umwigeme canke abigeme babiri bo bavuze yuko barafashwe ku nguvu. Ukubivuga nivyo hari gihe vyo bavyo ko nta uri mu mitima yabo canke ntibibe vyo. Mugabo mu bihe vya politike turimwo hari gihe ububeshi bukoresho nk'ikigwanisho, nunga hanyine ndi muri Amerika hariho umwigeme yavuze yuko ahora twara kino gihugu ngo yoba yaramfashe ku nguvu hari imyaka irenga 30 kubera ko uyo ahora twara igihugu Bill Clinton umufasoni wiwe ari kari yamamaza kugira ngo twara igihugu ibyo rero hari gihe bishika abantu mu nzira za politique bakagira icyo bavuze ku bintu nk'ibyo ngo bafite intumbero za politique ni nacyo gituma dukeneye kwaja mu muco kuko ndafise umubyeyi yanyibarutse ndafise umufasoni mu rugo ndafise abana b'abakobwa nta kintu kibabaje nko kumva ko umuntu yofatwa ku nguvu agakoregwa ivya mfurambi
iraporo ariko isohotse mu gihe hari intumwa z'inama mpuzamakungu ireje umutekano zitegekanya kuba ziri mu Burundi ku munsi wa kane itariki 21 z'ukwezi kwa mbere izo ntumwa mu bintu zivuga zisaba ko hoba itohozwa y'ubwo bwicanyi leta y'u Burundi iriteguriye kwemera ko abantu batohoza avuye mahanga bahinga baza bagatohoza ubwo bwicanyi
icya mbere leta y'u Burundi irafise inzego zo gutohoza kandi zibishoboye ariko muri azi neza yuko ingingo ntifatwa ngo nuko hari raporo yasohotse cyangwa hari umuntu abivuze uko ni leta yo nyine isuzuma yuko bikenewe ko hagira abaza kuyifasha kandi mu birabe neza subwa mbere murazi yuko igihe habonetse ivya mu byimba yava mu Rwanda iciye mu ruzi Kagera ikaza mu kiyaga Gweru murazi yuko leta y'u Burundi yasavye amakungu uko yoza gufasha kuko afite ubuhinga bwo gushobora gutohoza ivyo biziga kugira ngo tumenye ingene byapfuye nibindi mu bita mu gifaransa autopsy leta y'u Burundi ntiyigeze ireka gusaba amakungu uko yoyifasha mu gihe bonye ko hariho ikintu kinaniranye ifise ko amadidande rero ivyo bindi by'uko twavuga tuti mbega leta iriteguriye kwakira abahinga bava hige no hino mu bisanzwe ni bya bindi bagira bati ugutuka nta gutorera murabonye ko bwa mbere hariho ibintu bavuga ngo hari mbonera kureza ifise ibigwanisho basanze abafise ibigwanisho ari imisoresore yo mu migambwe igwanya leta za MSD n'izindi ivyo barabikuyemo barigeze kuvuga ngo hari interamwe ziri mu gihugu cyo Burundi mbere no mu gipolisi wa mbere yafashwe basanze ari mu France wa kabiri asanga mu Uganda icyo barakivako mu nyuma barazana nibindi ngo hariho genocide ngo ihonya bwo kuri yategurwa mu Burundi ngo abatutsi bagira bicwe ngo ibintu ngo kwirimbwa mu Kirundo ngo bahamwe umwe abatutsi basanga sivyo ubu rero badukanye ikindi bati abagore ahubwo urutavana ko bariko bafatwa ku nguvu ariko radusize iceye mugabo nitwanka ko amatohoza akogwa n'ico gituma leta ubutungane bw'u Burundi bwashizeho umugwi wo gutohoza hanyuma leta ibonye yuko bikenewe ko haboneka abandi bahinga bafise ubuhinga busumba ubwo abarundi bafise nta nkeka irashobora kubatuma
tukivuga kandi kuri izo ntumwa zaje mu Burundi zigiza kanama ka ONU kajeje umutekano n'amahoro ku isi barasaba ko ibiganiro byo kwihuta ibiganiro bigeze he byarasivye inshuro zibiri itariki ya mbere ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere leta y'u Burundi yavuze ko itagishijwe inama kuri iryo genekerezo haravuzwe indi tariki ya 15 ukwezi kwa mbere ntivyabaye ibiganiro bizobajyana
byaratanguye mu ntara ya Kirundo aho umugwi ujeje gutunganya ibiganiro washoboye gukoranya abarundi bavuye mu mihingo yose mu migambwe tari mike n'ubwoko bwose kugira ngo bashobore kujyaga batagira umuntu wa kwibazo biraba u Burundi nivyo abantu baravuga bati harakenewe ibiganiro hanze y'igihugu nyinshi bari mukuri gura bavuze ati ibiganiro bizaba mu Burundi byo ngere bibere no hanze ko turaze neza yuko wifuza ko ibiganiro bihoza abarundi bose abare barundi baba mu Burundi n'abandi barundi baba hanze nkamwe bwe nkasanga ngahanze namwe murakeneye kuja muri ivyo biganiro rero ivyo biganiro ntibizoreka kubera no hanze umva byaratanguye kandi bizobabandanya hariho no washizweho umwunganizi akarere ka yasekashizeho ari president Museveni tura leta y'u Burundi irashigikiye n'ivyo biganiro azoshora gufasha azoshora gukurikirana kugira ngo n'abarundi babe hanze bashobore kuronka ingene bashikiriza ijambo
ariko hariho abarundi batari mu ngambwe ivuga rumwe na leta nabo nyene bipfuza kuja muri ivyo biganiro hariho nkababurikiye mu runani Senared nabo nyene bipfuza ko ibiganiro vyoba abo nibaza ko bashaka kuza mu Burundi umutekano wabo ukaba wifashe neza
erega iyo Senared bavuga sinumvise rero singe ndakumana avuga yuko avugira Senared mugo ntari mu Burundi naramumvise ariko aravuga ngo Senared twarandise kete mugo bibereye ubujumbu narabonye mu baje baserukira Senared harimo nditije aza vigujumbura mu bahoze batwara igihugu bavuga ko ari mu Senared hariho president abagaza ntabonye bujumbura hariho president ayize yibera ibujumbura hariho rero abantu babigira icitwazo yuko ngo badashobora kuza ibujumbura kuko ari bamwe bafise ibyo bakurikirana ngo n'amategeko n'ubutungane nimba Alexis Nduhije kwari muri Senared atinya kuza mu Burundi nuko azivyo yakoze mu Burundi murazi ko aheruka no gufatirwa n'ibihano na leta z'umwe za America murazi yuko ari maraporo ya y'umujyango wa Nations Unies bivuga yuko ari mu bantu bonona umutekano mu karere k'ibiyaga binini ivyo byose rwumva rero arashobora kuvuga ati Jesse Ndoja mu Burundi umutekano wanje ntukingiwe kukagira ati nashika mu Burundi bya bindi nakoze byose baca bamfata
ku bwa leta y'u Burundi hariho abategetsi bari muri Senared batokwemera wakuja mu biganiro
nibaza ko hariho badashobora kuja mu biganiro kuko hari ingingo yishira hamwe mpuzamakunguni nimero 2248 yagize iti abadoja mu biganiro na batagize uruhara mu mabi Burundi buhitiyemo abo nabo barahari barazwi yuko batoshobora kwegereza n'ibyo biganiro hari abagerageje gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu hariho nabo rero bahaye ibigwanisha abanyagihugu baza bararasa mu ijoro bica abantu batibiziga mu barabara babifotora babikurageza ku isi yose mukamuzi neza yuko abo nabo bakorana gose n'u Rwanda nkose ntujebereye mu Rwanda hariho bitwa baraja bari mu Rwanda abo bari mu Rwanda kuki kuko gwa Rwanda nyene ariko gwafata impunzi rugatangura kubigisha bya gisirikare rukabaha ibigwanisha ngo nibaze gutera u Burundi hariho nabaje mugabo nta minsi ibiri bashore n'ukumara kuko baciye bafatwa n'ibigwanisha byabo birafatwa hanyuma uwo mugwi urasenyuka nico gituma rero hariho abadashobora kuza muri ibyo biganiro kubera ayo mabi nk'uyo mugwi witwa Senared rero mu gihe urimwo izo nkozi z'ikibi leta y'u Burundi ishobora kukwemera yuko uyo mugwi uza gutumirwa muri ibyo biganiro nka Senared ariko abantu bamwe bari muri uyo mugwi Senared bashobora kwitaba ibyo biganiro kuki kuko ataco babakurikirana nuko
ubu ariko hariho umutetsi muri leta y'u Burundi umushikiranganje ajejwe gufashanya n'amakungu alanyamitwe yatangaje ejo bundi ariko arabonana na mugenzi w'igihugu cha Tanzania akaba yavuze ko ata murundi numwe azokumirwa muri ibyo biganiro bidatandukanye n'ivyo mutubwi
nta murundi numwe azokumirwa muri ibyo biganiro nibitandukanye ahubwo bisa n'ije ndababariye nyene nagize nti kiretse abakumirwa n'ingingo y'akanama mpuzamakungu onikajeje umutekano ijya ngingo irakomeye leta y'u Burundi tegeza kuyubahiriza umwe bwa Afrika burayubahiriza umwe bwa buraya bukayubahiriza na karere k'ibiyaga binini mbere na EASE bose bategeza kubahiriza iyo ngingo igira iti abazotumirwa muri ibyo biganiro mu cyongereza bagira ati only peaceful stakeholders no kuvuga abantu bonyene boba batagize uruhara muri ibi muri imigumuko y'ubwicanyi yabaye mu gihugu cy'u Burundi
tu kivuga kandi ku bategetsi baserukira akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano bari mu Burundi ikindi kibazo basaba nuko bya biganiro byotangura eka bakaba kandi basaba ko bitangura amaguru masha murafise nkigenekerezo murafise ikiranga minsi cyo kuntu mwavuze ko hari ibiganiro byatangwe mu Burundi mugabo hariho nibindi bizobera yarusha amatwi adosomira ivyo hari genekerezo mufise
hariho uwashinzwe icyo gikogwa ari president Kaguta Museveni niwe ategezwa gushinga igihe yumvikanye n'abazokwitaba ibyo biganiro hariho intumwa yiwe itegeza kuza mu Burundi kugira ngo ivugane n'abanyamigambwe ivugane n'abari mu mashira hamwe yigenga ivugane na leta iyo ntumwa kugira ngo bashobore kumvikana kubizovugwa muri ibyo biganiro bumvikane itariki naho bizobera n'uzotubirwa muri ibyo biganiro
hari kindi kibazo nashaka kuduhereza ko ni kibazo gihambaye cyane gose c'inteko mpuzamakungu inteko zasabwe n'ishyirahamwe rya Afrika abategetsi bari mu Burundi n'ubundi barasaba ko izo nteko zonugikwa mu Burundi mu mugambi bafise no kujijura leta y'u Burundi kugira ngo yemere ko izo nteko zinugikwa mu Burundi aho muhagaze he muri leta y'u Burundi
kw'icyo kibazo niwe afise ijambo rya nyuma abanyagihugu bagize bati eka abanyagihugu bagize bati izo nteko ntadukeneye mu Burundi ahubwo ntimuzitware mu Rwanda aho abanyagihugu bariko barakugwa makambi y'impunzi bahabwa imyimenyerezo ya gisirikare n'ibigwanisho none izo nteko zo bazije gukora iki mu Burundi hakuja kubuza iryo shano rikorera kugwa mu Rwanda mu Burundi abanyagihugu baravyanse nibaza yuko atawoza afite ijambo risombe barundi nimba abo bantu bagiye mu Burundi bagenda bagira bati twebwe nitwe dufata ijambo rya nyuma mu kibanza c'abarundi aho rero bareregwa buje barundi bamaze kugira bati oya ni oya
mu gihe ishirahamwe mpuza bakungu weka ishirahamwe rya Afrika ryo bona ko bikenewe kwizo nteko zirungikwa bakazirungika ku nguvu Burundi bwo kwifata gute
mbega baboneka gute ko bikenewe ngira ngo ntimwakurikiye ivyo urongoye ishirahamwe ryo mu Afrika yavuze Dlamini Zuma yagize ati nitwaje mu nama tugasanga ahubwo wa mutekano wari yongereye ntibizosanga bidakenewe yuko tuzirungika n'ukuri kuva ka kagwi kagerageza gutera Burundi kugendegezo rya 10 kigarama 11 kigarama kuva cyo gihe gushika ubu Burundi gira ngo urasura kumva ngo ibica nk'ibiriya nivyo harashobora kuboneka ubuca nkuriya yifuza kwica agatikiziga hirye mugabo ivyo biba ku isi yose aho tugitwe inkora baratwica abantu mugabo kuvuga yuko hora abantu ngo barabararasa batera magrenade niki ivyo bigwanisho baravyatswe abandi baranyegera abandi barahunga kandi bakora rondegwa ku munsi bama bafashwe nibaza rero yuko iyo nama izogera mbere basanga amahoro mu Burundi yarasasagaye wa mutekano turondera waragarutse nibaza yuko atankeka atabakuru bihugu ba Afrika bazoza kuvuga yuko bagira rondire barungike inteko mu Burundi ahubwo ndabamenyesha yuko hariho hariho umwe bwa Afrika bwasavye Burundi mu minsi heze yuko Burundi bwogerageza gutegura abandi basirikare boje gufasha handi Burundi bwaramaze kubategura
kuri ico kibazo nyene hariho abanyapolitike batari bakiri ariko basaba kubwo ahubwo inteko z'u Burundi ziri mu bindi bihugu zitahukanwa gucunga umutekano w'abarundi aho mubivuga kwiki
abone bangushi nabantu badakunda igihugu cabo ubuye hari abarundi bifuza yuko igihugu cacu coja mu ngora nabo bagumye bagerageza gukoragiza ibihuha inkuru z'ibinyoma bumva yuko igihugu cyo Burundi bonezegwa ari uko kivuzwe gituswe mu makungu ariko kwambika icyo igihugu ari cyo mavukiro yawe n'ukuri ibyo ni bimwe tugira tuti naho bizobashikana abo nabangushe n'ukuri uwifuza yuko izo nteko zikoreje gufasha zotahuka ntabya zoronka ikigira kabiri n'abarundi bamwumviye ubusa barabonye rero uko bimwe yarondera avuga ngo arondera neza y'abarundi barabonye uko ivyo barondera ahubwo bashaka gusenyura ibyo abarundi bashowe kuyubakira kuja gushobora gufasha amakungu gufasha ibindi bihugu biri mu ngorane niteka ku Burundi twariyambitse umutamana twarashoboye kwerekana yuko abarundi bashoboye ubu rero yifuza yuko bosubira inyuma n'ukuri abarundi bazomukundira kandi ntazoshobora kudutera n'intambwe nibwo
mu gusozera ikintu leta y'u Burundi isaba intumwa za ONU za kanama ka ONU kajeje umutekano n'ikihe izo ntumwa zirafite ibintu zizosaba u Burundi bwo busaba iki
u Burundi ahubwo buraneze kwiye abantu nkabo baje kugira ngo bashobore kwibonera ingene mu Burundi hameze rero ico tuzobasaba nuko basubira inyuma bazotanga amaraporo uko babonye u Burundi uko batubonye batuvuga uko turi nivyo ni igihugu ubu gishobora kuba cugarijwe n'ubukene tuko tugwanya ubukene nivyo turimwo mugabo si igihugu cuba cuki ucugarijwe n'umutekano muke si igihugu cugarijwe niho nyabwoko ahubwo ni igihugu kirimwo abahutu n'abatutsi n'abatwa mbere n'abagano n'abaporodi n'abagatolika n'abayisilamu n'abava mu zaburi za makamba za ngozi zahe bava mu ntara zose mihengo yose bifuza kose kw'igihugu cacu coba igihugu kibumbatira amahoro mu gihugu mu karere no ku isi yose twifuza rero ko tuvuga ko turi kuko ntituri nyeshamba ntituri abantu bicana bwa nk'inyeshamba ahubwo turi abantu twatewe dutegwa n'igihugu kibanye kandi kigenze bategerezwa ahubwo kuca bagenda biruka kuraba yuko bobwira ico gihugu ati teshwute kuko numubanye kandi muzoguma muri ababanye abarundi abanyarwanda tuzoguma ture ababanye ture bazinyamuriro naho dushirana n'ico gituma rero
abantu bafite ikibazo gihambaye cyane rwose ibyego bikomeye by'u Rwanda rwateye Burundi ibyo bitera umurafite amakuru y'imvaho
none iyo ubonye abantu bakuye makambi y'impunzi bakaja kwigishwa bya gisirikare hanyuma bakinjira mu gihugu bega ntihari mu kwezi kwindwi ntibafashwe nivyemezo ntivyabonetse mbere ntiharimo n'abana batarakuze n'imyaka ivyo birahari ko amakunga guma semerera uhariho mbere na menshi makuru atari bake bamaze kubivuga bamaze no kuvyandika hari n'amashira hamwe yigenga yagiye kugira amatohoza akagira ati nivyo twasanze ari byo ivyo byose rero urumva ni igihugu kiba giteye ikindi burya nubwo kiba gikoresheje abene gihugu abene Burundi nyene mugabo icyo nicyo bita les actes d'agression mu gifaransa ivyo rero turafitiye ivyemezo kandi twaramaze kubishikiriza amakungu kugira ngo ashobore kugira ica bikoze ko ibara ritaragwa kandi ahari abagabo ntihagwa ibara twebwe nk'abarundi turifuza yuko amahoro aguma tsimbatara mu karere kacu kandi duzukora uko dushoboye kugira ngo amahoro ntaze have atosekara atosekazwa n'abantu batifuza na gato ko bagenze babo bashobora kubaho mu mahoro.
Uri Nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro kwa Perezida wa Burundi murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye.
Nanjye ndabashimiye nkaba nongeye nkenguruka kuri ubutumire n'ejo bundi munkeneye murantumira nzobitaho.
Uwo yari Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru mu byitumanaho mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubwo yari mu ruzinduko hano i Washington DC kanasura radio Ijwi rya Amerika. Mu byo yakoze ubwo yasuraga radio Ijwi rya Amerika harimo n'ikiganiro mpaka yagiranye na Madame Karine Kaneza uhagarariye ishyirahamwe riharanira inyungu z'abakobwa n'abagore mu kiganiro cyitwa Straight Talk Africa kiyoborwa n'umunyamakuru mugenzi wacu Shaka Sali. Kuri telefoni hano i Washington DC turi kumwe na Madame Karine Kaneza. Mwiriwe Madame Kaneza.
Mwiriwe Edi.
Niki ushobora kuba warakuye mu kiganiro mpaka wagiranye na bwana Willy Nyamitwe ubwo mwari hano muri studio za radio Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatatu?
Ego murakoze nashaka no kuramutsa abari ko baratwumviriza. Icyo nakuye muri kijya kiganiro nuko ubutegetsi ibyo mushinga nahe Nyamitwe yavuze nta ntibyari bitangaje ntibyari byo mugabo nibyo leta ivuga nibyo leta abari ibinyoma abari ibintu bitaba biri bifatiye kuri realite ibiri ko birabi Burundi bikongera bikaba bifatanije nuko n'ibyo nari navuze muri kijya kiganiro mvuga nti ikibuzi Burundi mu Burundi ubu ni inyifato ibyiyumviro n'imvugo nta kuri nta buntu tugifise i Burundi ubu dufise nkuko nari nabivuze dufise abariko barangara bavuye mu gihugu cabo bashika ku 250,000 uno munsi baranarenga ivyo biharuro mugabo tukaguma twumva ubutegetsi buvuga yuko hari amahoro yuko bariko barungika ingabo z'u Burundi ngo kuraba ngo kugenda ku kuraba intuze
guharanira amahoro ahandi
guharanira amahoro ahandi kandi wacu tayo dufise murazi yuko ibya raporo iheruka gusohoka ivuga yuko harimo ibinogo bishika 9 birimo ibiziga by'abarundi n'abarundi kazi ivyo birateye agahinda k'umuntu yovuga ati turafise amahoro kandi hari n'ibiganiwe ko biraba mugabo ukaba ufise igitigiri kinini c'abanyagihugu bawe badashobora kuba bari muri ico gihugu.
Madame Kaneza, Willy Nyamitwe asubiza kuri icyo kibazo yaravuze ngo mukaranga k'abarundi ibyo bintu ni amahano kuko bubaha abapfu ibyo by'ibinogo ngo ntibishobora kubaho mu Burundi.
Rero ayo masanamu rero iyo batari byo iyo batari yo bikaca ibyo rero bikaca bigira isano n'ibyo ubutegetsi bumaze amezi buvuga kuko ujya gutwara ubutwari no kwemera no kurongora abantu hageze kusaba ikigongo asaba ikigongwe hari ibyo wemera ukemera kuva izi ngorane turimo zitanguye icyo turumva nta na rimwe turumva bavuga bati erega nkumbure muri ibi biriko biravugwa Francis mu ruhara none byo mumva byumvikana none abo bantu bazimira he ko tuzi ko ari abantu bo mu gipolisi no muri haba hariho imiduga yitugwi hari habishe aba ugwaruka mu igihe ugwaruka gwari gugifise uburenganzira bwo kwiyamamaza bwo kuvuga kuti ibiriko birabi Burundi ntavyo dushaka ntavyo twifuza mugabo tukabibu turabizi byara harabaye de témoin oculaire amafoto ariho bakitwa mugabo ukabura umuntu numwe ibyo kandi ni ibintu turafyondera ku bintu biri acceptable mugabo ukabura umuntu numwe avuga ati nkumbure turafisemo uruhara nkumbure si twese mugabo ari abantu muri twebwe batariko baragira barakora neza ikindi nacu
Madame Kaneza wenda kugira ngo tugerageze kuvuga mu magambo makeya insanganyamatsiko y'icyo kiganiro mpaka mwagiranye na Bwana Willy Nyamitwe yavugaga ko yabazaga icyakorwa kugira ngo amahoro n'ituze bigaruke mu Burundi uru murundi kazi utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witabiriye ibiganiro ubwo byatangizwaga bwa mbere mu gihugu cya Uganda ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 ni kimwebwe mubona gikwiye gukorwa kugira ngo ayo mahoro n'ituze n'icyizere bigaruke mu Burundi no mu Barundi
icambere nuko bwicanye buhagarika bwa umuntu umubyeyi umushinga ntahe ugwaruka uba mu ngagara uba mu nyakabiga uba kwijabe ugashobora kuba aho uri hose utari kuratinya yuko nkumbure mu ijoro uza kuzimanganishwa cyo ni cambere dukeneye zigenzego zimwe zita amatrubu ikindi nashaka kuvuga nuko izo nzego naho izo ngabo naho ziri kuzirangwa n'ubutegetsi turakwiye kwibutsana yuko zashyizweho Union Africaine yafashe iyo ngingo yisunze ibintu bibiri icya mbere ni kugira ubwo bwicanyi navuga buhagarika icya kabiri no gutsimbataza umwizero n'umutekano mu banyagihugu kubwira bya biganiro biriko birajya mu ngiro bishobore kuba kuko turakunda kwibagira ikintu kimwe mbega hari ibiganiro bishobora kuba hari habari abahunze hari habariko baricwa minsi yose n'abafise ubwoba hari habahunze hanze hariho nabo twita abadeplace interne batakiba mu makartie yabo bavuye ruguru bakaja muri province imwe bakaja mu yindi ibyo birazwi ikindi nacu izo ngabo zimaze gushika aho rero nibutangura kuvuguti reka tuzane rero abahunze nibahunguke abanyepolitike bari hanze abo twita opposition baze abafundwe bafunguke ikindi nacu ushobora kugira ico ivyo biganiro utegerezwa kuronka bimwe twita ama media and product kugira umunyagihugu wese ahari amenye ibiriko biravugwa mumva bi hari ibintu bitumvikana nta muntu ashobora kwiyumvira ati reka tugire ibiganiro byitwa ko bizogarukana ayo mahoro mugabo atabimenyesha amakuru biriho hari umurundi nona hari uri muri diaspora uri muri Tanzania mu Rwanda muri Kongo n'ahandi amenya ariko havuguye ni bya bindi n'ushaka tugaruka muri ya ntumbero yo kuvuga iki jewe niko mvugana nabo nshaka ko tuvugana aho rero urumva yuko atabari ibiganiro kuganira n'uwo mutavuga rumwe
Madame Kaneza ngaruke kuri iyo ngingo waruvuze ko hakenewe ko inteko mpuzamakungu zoherezwa mu gihugu cy'u Burundi ariko niba wakurikiye ikiganiro Bwana Nyamitwe yahaye mugenzi wanjye Frederic Nkundikije yavuze ngo abanyagihugu nibo bafise ijambo rya nyuma kubijyanye n'izo nteko kandi ngo barazanze
abo banyagihugu rero ni bande harimo yoba yari kavuga abo birirwa barazimanganyishwa abo bafise ubwoba batakishobora kuvuga baba pasoni bashingwamo ibisuti mu bihimba by'irondoka bajya bariko barangara abadashobora kuva mu nzu zabo none abo banyagihugu nabahe ikindi nacu abanyagihugu bari ruguru samaze kumva kenshi bavuga batirika erika hari hamahoro kandi abanyagihugu bari yamirije bari kumwe natwe muri abo bavuye bari muri babarefuji bahunze baje bavuye ko twama twumva ngo ari amakarte contestataire ngo yibujumbura ngo niho hari bamwe bamwe bita abateroriste mugabo kumva ni nabo bicwa umuntu ntanamenye ati none ariko bashwa na antrobo biko bigenda gute abahunze baje bava muri ayo ma province ya ruguru kindi nacu burya kubera tudafise ibimenyeshamakuru umuntu wese ashobora kuvuga icyo yishakiye urumva ubutegetsi buvuze buti twebwe nuko tubibona ninde azobavugiriza azobavugirishwa ntibishoboka niyo ngorane burya u Burundi aho turi muri icyo ni ukwita obscurité médiatique utamenya ikiriko kiraba nkumbure kubera leta ifise uburenganzira n'ubushobozi bwo kuvuga ibyo bifuza abantu ko abantu bokwemera baca babivugiraho nyine
tugaruke ku biganiro bihuza abarundi bwana Uwirinyamitwe nanone yatubwiye ko ibiganiro byatangijwe birimo biraba mu ntara z'igihugu byatangijwe mu ntara ya Kirundo hanyuma yongeraho yuko leta itazigera ivugana n'inkozi z'ikibi akavuga ko izo nkozi z'ikibi zinakumirwa n'ingingo y'akanama k'amahoro n'umutekano yafashwe umwaka ushize akavuga ngo yabivuze mu cyongereza ngo they will only negotiate with peaceful stakeholders no kuvuga ngo abagerageza guhungabanya umutekano mu gihugu nibemerewe muri ibyo biganiro mwebwe muvuga iki kuri ibyo yavuze
aho rero no umuntu yo shaka kanishura yuko nabone bikuyemo niyo leta yikuyemo
nushaka urashaka kuvuga iki
nshatse kuvuga yuko mu mutekano uri kurahungabanywa muri ko biraba turazi ko hari abo bitwa ko batsirigwanisha ariko barabatera mugabo tukaba tuzi ko hariho abanyagihugu birigwa baricwa ataco bazira kandi bicwa n'abitwa ko barinda kubakingira umutekano gukingira umutekano wabo habo rero harimwo abitwa ko bari muri leta bari mu ma force de securite ico ni cambere ico nshatse kuvuga ngaha ni uko burya kuvuga yuko umuntu atuvugana n'uyundi ngo kubera ngo amabi jewe mbona ayo mabi ari partage ico ni cambere ica kabiri se nibaza ko twosubiza inyuma gato tukibuka yuko mu bihumbi bibiri igihe akoro yarusha yasinye ico kibazo cariho guverinoma y'ico gihe yari yavuze ati twebwe ntitugiye kuvugana n'abicanyi kandi abo bicanyi bica abanyagihugu ico gihe bari yari umukuru witwa CNDD-FDD ico kibazo barakironkeye umuti ndibuka yuko no muri na NTB umukuru w'igihugu perezida Museveni yaranabicishijemo aravuga ati yego turabyumva yuko leta nkumbure ishobora kuvuga iti abo bantu ntitupfugana ati mugabo nimba muri ko murondera amahoro hari icyo twita immunité provisoire ati kandi namwe mwarayironse kugira abantu bose bashobore kwicarana mushobore kuronka umuturama muti kubera iki biba bikenewe none ko umutekano atawe dufite uno munsi kuva ukwezi kwa kane w'umwaka uheze ivyo biganiro none byo bizoshobora kumera gute abo nyene bariko baragwana na leta atabaribo bariko baravugana byogenda gute canke nkumbure ubutegetsi buko buvuga buti reka tuzovugana n'abo twebwe twitore aho rero ntibiba bikiri dialogue y'amahoro abari yindi programme
One love, one heart.
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Ed Rwema aho tuganira cyane kubikwiye gukorwa kugira ngo amahoro umutekano nituze bigaruke mu Burundi dufite madame Karine Kaneza muri studio ariko muraza kutubabarira kuko bwana Willy Nyamitwe tudamufite kuri telefoni ariko mufite ikibazo mushaka kumubaza wenda twazacyandika tukaza kimugezaho kuri telefoni rero turi kumwe n'abakunzi b'iki kiganiro nabo bifuza kugira uruhare muri kino kiganiro turi kumwe na George Ranyuva
ego menda kumva ndabaramukije
turakuramukije natwe ikibazo cyawe
Oh, jewe nagomba gushikiriza byimviro nka bibiri ya mukuru.
Mu magambo make.
Ego mishane, ubwa mbere twabonye ko Burundi bavuramutse bafite abashiki biteka bavuye muri honi. Hanyuma jewe mu bisanzwe ndi muri interior twabonye baduca ko bagenda. Ari kibazo jewe gihagaze mbona umenga ni ibintu byo gusamaza abantu kubera rabye mutekano bwa mu Burundi cyane cyane uri bujumbu muke uri bujumbura rero nitubona igituma babazanye no muri interior tubona ari ibintu nyene byo gusamaza abantu cyerero ni kibazo cyambe
cyakabiri gira vuba
cyakabiri naco nagomba kuvuga kubyerekeye ayo majambo aguma shikirizwa na wiringamiko
ayahe
nko kubyerekeye ibiganiro urabona ko leta ivuga iti nishobora kuvugana n'abariko barica abantu ariko yari ikintu agomba gushyikiriza nagomba kudaturabibutsa abajya barakubitira agati mpembero nabo barabe iyo bavuye kuko nyamba bari ku butegetsi kino gihe twese ntituyobewe iyo bavuye turazi yuko nabo nyine ibihe nk'ibyo abandi barimo nabo nyine babiciyemo Yaje navuga nti abo bantu nibareke kumbere nyamba bari kora bita bicanye. Ngaho barabe neza kuko barashobora kuba bafise igituma barafashe ibyo bizanije. Barashobora kuba bafise igituma barafashe iyo ntumbero kandi icyo gituma gishobora kuba cyumvikana mu gihe bobemerera bakayaga. Kuba ngo ntibashobora kuganira nabo. None ibyo biganire bumva bashaka kuganira n'abandi bataganiriye nabo bantu. Bavuga yuko bo bari ko barica abantu. Bo bari ko baratera umutekano muke mu gihugu.
Urakoze cyane George
aho kuboganira nabo nyene kugira ngo batore umuti w'iyo ngorane kuko intumbero abo bafise bashaka kugarukira abanyagihugu bariko baricwa nabo bagomba kubibegeka
urakoze cyane George reka dufate Bosco na uranyumva
yego
ikibazo cyawe
jewe icyo nshaka kuvuga Karine nacaza kukivuga ko ndabizi kuko mugabo ico nshaka kwisabira ndashaka kwisabira abantu bitwa ngo abasenzi abantu babasenzi mu Burundi umuntu yoba yumva yubaha imana asenga imana mukuri no mu nkwema gasenga kumvika niwe muntu ngirangire cyasaba agira kore mu iki gihe nibaje kuma basengere icitwa kiremwa muntu icitwa ko ari mu Burundi wese ari mu iki gihugu kugira ngo imana ikore ku mutima uwari we wese yabasikiye umvira cyo kugira inabi uwundi mugenzi we kugira ngo agiye kugirira iyo nabi yumve ko namba ari usasa agiye kurekura kwa zoba byonze mu mbonero ry'igisho ry'imana yoba yararemye uwo muntu agiye kwica kuko icyo gihe hatabaye kumeneka mu mitima y'abantu wumve ko bagiriye impuhwe za bagenzi babo nta rusasa ruzokwigara ruzana amahoro mu Burundi nta biganiro sinzi ibiganiro mbwa ariko imana itagize icyo ikora ku mitima yabo bose bumva ngo barasenga kugira ngo basabire Burundi imitima ya benshi ihinduke bumve ko bagize impuhwe y'abagenzi babo nicyo mbona yikwiye gukora nawe ubundi nta nyungu nta musahe wajiva mu rusasu nta n'inyungu yajiva mu rusasu
Bosco urashaka kuvuga ko umuti w'ibibazo by'Uburundi muri iki gihe ni amasengesho
ubu nibyo mbona bigezweho kubera ubu nawe gusaba abasenzi ngo baje ku mazi babiture imana kandi base bazi ko basenga imana mukuri nibabubaye kuko ndazi uwo muco mu Burundi uriho wo gusenga imana baje ku mazi basengera Burundi n'abarundi
urakoze cyane Bosco turi kumwe kandi na Alexi mwiriwe
halo ndabumva
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ndewe mfite igitekerezo halo
komeza mu magambo make
jewe mu Burundi mu mutoyo ndi mu ntara ya Makamba aba nibereye ku mutumbo kuko mbona abanyagihugu babanye leo kugira amahoro aboneke mu Burundi nuko twese twobona yuko turi bene Burundi tukabona yuko atanwe dukwiye gukumira haba bari hanze abo bafashe ibigwanisho tukabaha ijambo nabo nyine bakagira icyo bashikirije izo yo kuvuga ngo ni babahanga ngo ntiboyaga ntiboganira nabo nyene nabo nyene barakwiye guhabwa ijambo bakavuga icyo cyatumye bafata ibyo bigwanisho apana kugira ngo babakumire hanyuma cyerekeye ingabo mvamakungu ziroza mu Burundi twebwe naho ino abanyagihugu turabona ko tubanye neza ariko hariho abanyagihugu bandi igice cy'abanyagihugu kikeneye izo ngabo ziva hanze kuko nk'uko ku itariki 11/12 z'ukwezi kwa 12 aba bishwe n'abakwiye kubacungera umutekano umva bari bakwiye rero kuza akaza abo biyumvamwo icyo nicyo gitekerezo cy'uwanje.
Urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe. Turi kumwe kandi na Frederic uranyumva?
Rwanda kumva
ikibazo
igitekerezo nari mfite kuvuga nko kuri ayo majambo wiri nyamitwe yaje gushyikiriza ahagaze ngaho muri studio z'ijwi rya Amerika turavuga ngo ntiboganira ngo n'uriya mugwise na rede duca tubona yuko ariko arahenda abanyagihugu cyane rwose kubera turabona yuko bataganiriye na senarede yuko ari byo bizotuma bidukwegera ingaruka mbi kuko abantu bakomakomeye bari muri iriya nyene bita senarede kuko duca tubona yuko bataganiriye nabo yuko nabo bazava bagirisha vo mu nyuma ngo ntibagiye muri ivyo biganiro umutekano bavuga ariko baratuzanira bace basanga ahubwo hagarutse abandi bapfa kuwuhungabanya mu nyuma uzosange n'ubundi ataho twakoye atanaho twasubiye.
Frederic wenda ngo ukosore gato yavuze ngo kuganira nabo muri senared si ikibazo ahubwo inkozi z'ikibi ziri muri senared nibo batazaganira.
Nanimozi z'ikibi ziri muri senared ko batatubwiye sari zo kugira ngo bazozishyira imbere y'ubutungane twese abanyagihugu tubazi ngo abo kwemera nabo kuzangaha mu Burundi ntibasangaha mu Burundi kuko ntibashobora kwemera kuzangaha mu Burundi bivanye n'uburyo baca biyumvira jewe ngo bohava bafata umwe avuga ati bomfata mu gihe batamenyesheje ngo bazofata umuntu umeze uko nuko nuko na shingiro biba babifatiyeho ivyo ngivyo ubwo barashireho imitari ishakisha abo bantu bashaka gufatwa bazofatwe hazofatwe abahigwa abandi nabo babona yuko ata butungane buri kubura bakurikira baze bicare hamwe n'abandi baganire bace kwica kibazo n'ayandi batabigize nk'uko dore bayo ukata tuzaba tuvuye naho tuzaba dusubiye uzosanga mu nyuma tukomeza kumererwa nabi.
Urakoze cyane Frederic. Karini Kaneza ukurikiye bimwe mu bitekerezo by'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Wenda n'ikindi navuga ku munsi wejo umuvugizi w'igipolisi mu Burundi Pierre Nkuriki yavuze ko 98% ry'abasore batuye mu makaritsiye atandukanye y'umujyi wa Bujumbura babayeho mu mahoro. Hanyuma hari uwavuze ngo gisubizo cy'ibibazo by'u Burundi nuko abarundi bakwiye kujya ku mavi. Wagira icyo uvuga kuri ibyo bitekerezo byabo bakunzi bacu?
Nikanyarutse gato amasengesho n'ibyo arakenewe. Iburundi twarataye ubwoko, twarataye akaranga, twaribagiye igihugu, twarazwe na basokuru. Dukeneye mukuri ingufu n'ubwitonzi uva ku mukama. Ibyo nibyo cyane. Kene novuga nuko kubyerekeye ngo abasore ngo bari muri ajya makarite contestataire. None ko nejo hari hamasasi ari karapfu. None ko none umunsi mu gitondo je nazindutse numva abapasoni bo muri karitsiye kwijabe birirwa bariko barapfuza induru ko bafata ku ngufu kandi bafatwa ku ngufu nabo bapolisi barongowe n'uyu mushinga ntahe yavuze. Birateye isoni umuntu ntiyoguma abisubiramo nibaza yuko uri mukuri arazi ko ari mukuri abumviriza ibishikirizwa mu maradiyo yo hanze cyangwa bashobora gusoma amakuru y'u Burundi barazi ibiriko birabo n'abari muri ubwo butegetsi barabizi. Ikindi naco twavuze ibikenewe kuba i Burundi harakenewe ikikomeye cyane umugwi uza gutohoza amabi yakozwe kuva umwaka uheze. Icyo ni ikintu gikomeye murazi bijya byo muri Desambre ku itariki 11 ama igitigiri cy'abapfuye cy'abazimanganishwe cyabaye tortuye hariho n'inshinge hariho n'aba hariho n'aba n'ugwaruka uskere ugenda gwarapfuye ngo babatiye inshinge taziyo ziva bifite isoni hano ikindi nashaka kuvuga ku byerekezo ibyo nzego bijyangabo zizo Union Africaine ya desize kurokeka tutekereza kwibuka ikintu twibuke yuko igihe iyo ngingo yafatwa leta y'u Burundi ubutegetsi bwihuse kuvuga yuko bazobona ko ari acte d'agression ikibazo umuntu wese akwiye kwiyumvira kwibaza none mbega ubutegetsi bwihaye kuvuga yuko bushobora kurasa drapo y'ikinyafrika drapo yashyizweho na Union Africaine nimwibaze rero aho je nshatse gukontra ku byo mushinga ntanyamitwe yavuga ati hari amahoro hari iki nimibaze rero umunyagihugu atafise ikimugwanira ataburenganzira se bwo kuvuga yihaye kubona iyo bamwiketse na gato ko yoba ategamiye imvugo y'ubutegetsi ya leta ico iyo leta yobimubwiye mufata cyangwa ingene bajya abo mu gipolisi abo mu gifuta bamwe amaelema y'imbonera kure kuko ibyo nabyo ne biravugwa kandi biramaze kuba hari amapreuve menshi ari byerekana byinshi yuko hariho abajene bijya minisi yitwa imbonera kure basize ibigwanisho kandi batera ubwoba abanyagihugu nimwibaze rero nk'uwo munyagihugu ico bamukorera
madamu Karine Kaneza umbabarere reka twongere dufate ibindi bitekerezo bikeya by'abakunzi bacu hanyuma twongere tugaruke mu kiganiro kuri telefone turi kumwe na Ezekiel. Ezekiel uranyumva?
Yego ndakumva.
Uri hehe Ezekiel?
Ezekiel nda Bujumbura.
Izo nteko zavuye hano i New York mu shyirahamwe mpuzamakungu arizo mwabonye?
Twabonye batera baduga Gitega, twabonye amamodoka aduga, ariko nuko eje umukuru w'igihugu bagira abashike twabonye atera duga nayo nyene mu ntara hagati. Igitekerezo cy'iwanje ntushobora kuvuga nuko izo nteko zavuye muri iyo nizoza abo baserukira abo nibo shobora kuza bagashobora kumugondoza bakagondoza leta y'u Burundi kugira ngo ishobore kwemera izo z'inteko za New African kugira ngo zize zishobore gukingira abanyagihugu kuko bavuga yuko amahoro ariho twebwe nta mahoro tubona kuko niyo hagira arengana umutegetsi nawe nyine arikeka kuko atamutekano uriho abantu bose bakikuma uko bitahora bimeze muri 2000 kuva 2005 kugeza 2012 2014 kare umutegetsi agira arengane yarengana abanyagihugu sirikira sikagenda ariko umutegetsi wari wese agira arengana arabarerite mu gisagara ugasanga abantu ubuzi burahagaze abiyunguruza ntibashoboye kuyunguruza neza n'abacegwa bagacegwa ku mirimo
ariko umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu wirinyamitwe nk'uko wakurikiye kino kiganiro yavuze ngo abanyagihugu bwabo nibo bivugiye ko badakeneye izo ntego.
Ego abanyagihugu bwabo urumva ari abanyagihugu bwabo bene gihugu urumva hari abene gihugu bo bavuga yuko batazikeneye ariko turaje nk'umuntu bari ngaha mu gisagara cha Bujumbura abona yuko zoba zikenewe kuko harara magrenade harara mabombe abajene barafatwa bagatwagwa ntibamenye iyo batwawe hari abatogwa mu biziga mu mabarabara urumva ibyo biragoye kuvuga yuko umutekano uriyo kandi nawe nyine abona yuko atamutekano rero n'uwarenyamitwe nashobora kugenda ataneko zimucungera nawe abafise nene kuri kumunyagihugu atoshobora kuzi nteko zimucungera atawuzegamiye zigatohoza no kubimabi yose yakozwe muri umwaka wese.
Urakoze cyane Ezekiel kuri telefoni kandi mu magambo make cyane turi hafi kugera ku musozo. Bizimana ikibazo cyawe mu masegonda make.
Ndabumva cyane nashaka ndababwire umutamake akajambo kamwe abo bantu baguma bavuga ngo inteko mpuzamakungu ndeza gukora iki ko mbona twidegere kuva kare nanye ntembera nkaha mu gisagara cya Bujumbura sindabona umuntu n'umwanjye ugwara none abo bantu bashaka inteko mpuzamakungu bazishakira iki ndeza gukora iki ko mbona turiho kandi tumeze neza tanwa ndetse nkaha mu Burundi.
Turagushimiye cyane Bizimana. Turi kumwe kandi na Bigirimana. Bigirimana uranyova?
Ego ndabumva kandi ndabaramukije.
Muraho?
Ego turiso rabuke buke
ikibazo cyawe
cyo rajewe nagomba kugira ku bwa mbere n'ubanza guhumuriza uwo mukinyezi ndabwira yuko ayo makuru bamuha amwamwe nibaza ko yoba atariyo iyo ni bavuga ngo bakenyezi bafatwa ku ngumbu biki n'ibiki izo nibaza ni imvugo y'abarundi kandi nawe nyine urabizi ko Burundi turi societe iri mu bubeshi burengeje cyane rwose izo byose bavuga ngo inteko mvamakungu ngo zize twebwe kabisa ntabwo tubona ko ariko mu Burundi ariho zari zikenewe gucyumva muri ibyo bindi bihugu twumva birirwa biracika rero nkamubariya nti rema nahumure mu Burundi ntaziriko ziracya ntaziri kwiracya ibiri biba bikorwa ntibikorwa ahandi mbere mu Burundi urabye ni heza kweli ntiharagose kwibera gusumbya mu bihugu byinshi muri kino Urakoze.
Urakoze cyane Birigirimana. Madame Karine Kaneza wumvishije bino bitekerezo bya bano bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Bizimana aravuga ngo mbega izo nteko zikenewe hehe ko abantu bidegembya ngo yiri wagenda mu mujyi wa Bujumbura ntawe umuryo urwara. Bigirimana nawe akavuga ngo ibyo bijyanye no gufata abagore ku ngufu na makabya nkuru. Wagira icyo ubivuga?
Icyo novuga icya mbere nuko nimba ari umutekano sinzi ko yaba ari kavuga katabiziga birirwa biraramutsa abanyagihugu iyo babyutse mu gitondo sinzi ko ari karavuga ati nta muntu ari karapfa ubu mu kwezi kwa gatanu igihe abashef d'etat bo muri region ya Afrique de l'Est igihe bahura abari bamaze gupfa bari munsi y'igitigiri 20 uno munsi barenga igihumbi aho rero sinzi rero ico cyo twa sinzi cyo twa cyo twa bwe tubwa ko abantu bitegenze iyo maze kubura abantu bashika igihumbi nta mutekano uburi mu gihugu ico kandi ico gitigiri kirenga igihumbi kibaye hagati ya 2015 n'2016 birateye isoni kandi umurundi wese ahari hose tukwiye kuvugisha ukuri tukareka gutinya kuko umwanya wo gutinya turinda kuwurengana tugasubira mu byo twamye tuvuga yuko dufisa karanga tugendere ku bushinga ntahe icyo nicyo novuga ica kabiri ku byerekeye aba basoni ngo babisha mbega ni igihugu ikihe murazi ngene twarizwe murazi culture y'ikinyafurika cyane cyane karanga k'abarundi yose yuko ari byoroshe umupfasoni kugenda imbere akavuga ati bangiriye ibibangiriye mbega bivugira mbega bari kwa muganga dufate abahunze avuga ati i Burundi baragiye rega barabarundi baratanze amatemonyaje muri Tanzania baraharuye iyo ni numugwi uraba ibyo barishushije igitigiri gishika ku 650 n'umwe bose bavuga yuko bafashwe ku nguvu n'abantu ba polisi n'imbonera kure muri abo 650 hari igitigiri kigera kuri pourcentage ya 48% donc urumva yuko ari hafi igice cyabo amajana atandatu donc bashika ku 300 barinze kuja kwa muganga.
Madame Karine Kaneza umbabarire umwanya twari dufite w'iki kiganiro urasa nkurangiye ariko ndagira ngo ngushimire cyane kano kanya wahaye radio Ijwi rya Amerika.
Ego murakoze namwe kubona mwantumiye.
Dushimire cyane kandi na bwana Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu kubwo ikiganiro yahaye Ijwi rya Amerika. Nshimire mugenzi wanje Frederic Nkundikije wagiranye ikiganiro na bwana Willy Nyamitwe. Nshimire injenieri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nshimire Inosa Kimenyi wadufashije kugiranya kino kiganiro. Namwe nshuti mwagize uruhare muri kino kiganiro muri studio ya 7 hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze mugire umunsi mwiza.
Bye.